bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri 10 na Jodiane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Kugeza ndakuje imyaka 55 ndakuze kuva kera tuvuze induru kuri bagaza kuri buyoya kuza nani ubusi tuvuze induru ku mazi byose no kugira ngo ubikeneye amazi uyu munsi ngo cyo.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri komuni ya Bubanza intara ya Bubanza nyene mu gihugu cy'u Burundi agaruka ku kibazo cy'ikena ry'amazi cabaye ndanse muri iyo nta muri iyo komuni. Iyo nkuru cyo kimenyerekeye ubukene bw'ivuriro mu ikambi ya Rusenda ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turazigaruka ko handi hato muri hafi ya maradiyo yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make kumungire wa Ekleziya Katolika Papa Francis yaraye asavye Imana imbabazi by'umwihariko ku icomuro bijanye no gushashuza abana bakiri bato byagirizwa bamwe mu bihebe Imana bakatolika nyen'ubwiranda. Ico kigongo yagisavye ku isengero ryitwa Knock aho yari mu rugendo mu gihugu ca Ireland. Yagiranije ayo mabi ateye isoni agigwa n'abayobozi b'ishengero nk'ibiguma bikiri bishasha kandi ko ingingo zikomeye zikwiye gufatwa kugira ngo ukuri n'ubutungane bije ahabona, niko yavuze. Papa Francis yarongeye aranigura amashira hamwe hayobowe n'ishengero Katolika muri Ireland kuba muri kahise yaratanze abana b'abagore batubatse ngo aje kurererwa mu yindi miryango. Yavuze yuko ivyo vyatumye abana bakiri bato bakwa uburenganzira bw'ubuzima bafitiye basigara atawubakurikirana bahava bakura bafise ibikomere bikomeye vyo ku mutima kandi ko atararengerana kugira ngo bashobore gukurikirana. Hasigaye amezi make ngo bikorwa vyo kubaka ikambi y'abasirikare ba Amerika bagwanira mu kirere muri Niger birangire. Umutegetsi mu gisirikare cya Amerika yabwije ijwi Amerika ejo ko iyo kambi y'indege zitagira abadereva drone mu Gifaransa zizoba zishinzwe igikorwa cyo kurwanya imirwi y'abagwanyi bakorera muri ako karere. Umuvugizi w'igisirikare kigwanira mu kirere ku mugabane wa Buraya na Afrika Auburn Davis yabwiye ijwi Amerika nawe ko Amerika imaze gukoresha amafaranga angana n'imiliyoni 80 na zitandatu n'ibice bitanu by'amadolari mu kubaka iyo kambi muri Niger. Davis avuga kandi ko ico gikorwa kizobandanya mwaka w'2019 kikazokenera amafaranga yose hamwe angana n'imiliyoni 98 n'ibice bitanu. Davis avuga ko iyo kambi ya gisirikare iri mu gisagara ca Agadez mu buraruko bwa Niger ari ya mbere nini yubatse n'igisirikare ca Amerika kigwanira mu kirere kuva kibaho. Muri Afrika, Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe arayahamagariye abanyezimbabwe kunga ubumwe nyuma yaho arahicese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo c'imyaka 5. Yarahiye imbere y'umucamanza mukuru Luc Malaba n'abanyezimbabwe bihumbi n'ibihumbi bari baje kumushigikira muri ayo mabanga y'iwe mashasha azomaramwo imyaka 5. Perezida Emmerson Mnangagwa arahiye inyuma yaho imigambwe itavuga rumwe nawe yitwariye yitwaye yanka ibyavuye mu matora. Basigura ko Nelson Chamisa wo mugambwe MDC ari we yatsinze Mnangagwa kwa gatanu, ariko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yahavuye bakurira inkoni ku gishitsi yemeza yuko Mnangagwa ari we yegukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu ya mbere yabaye atagira Robert Mugabe inyuma y'imyaka 37. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi naho ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Facebook vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
nongere ndabahe ikaze abanyagihugu mu komini ya Bubanza intare ya Bubanza nyene mu gihugu cy'u Burundi baridoga ko bari mu bukene budasanzwe bw'amazi ayo muserege uvomera imirima y'umuceri bari basanzwe bikora ko ariko arabakwegera karambaraye kuko bayanwa akabavira mu impfu ibindi ku ino nkuru n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika Diane Ndonse yenyarukiye Bubanza kuturabira uko vyifashe
Uyu muserege w'amazi uva hano muri zone mitakataka ya komine Bubanza ukabandanya muri komine Gihanga kugira ngo uvomere imirima y'umuceri abakurambere baha bavuga ko waciwe ku ntwaro y'ababirigi mu ntumbero y'iki gikorwa cyo kuvomera imirima nyene uretse ibyo aba banyagihugu bahabaye bavuga ko ariyo mazi yonyene bafise abegereye rikorako Nubwo aya mazi uyitegereje asa nayo kora ako kazi ko kuvomera gusa imirima abana bariko barayakinamwo bayoga abandi bayavoma eka nabakuze bariko bayakoreramo ibikorwa bitandukanye nk'ibyo kumesura impuzu uyu mukenyezi asa n'uhejeje kuyavoma uhejeje kuvoma aya mazi
yego
nana mazi yakoresha kwejeje kuvoma
ndatekeje ngahaya
urateka bigenda gute mbere kuyana
ntabwo ntiyatene
uciye nuko nyene nene ko ruva ngo hari abana bariko barayituma
arayituma mu nyene nene tugire ntabwo nde tugira turapfa kunywa nyene
nyene murayakoresha
iyo tuba yakoresha ibintu bibatera ubwoba twe twaramenyeye turapfa kunywa reka twe reka hatubamerewe nabi turagowe hatubapfa kunywa we ntuyabone ngo nuko asa nk'uko uya kuko nta bundi buryo dufise bwo kuyikora
Aha rero baravuga ko ingaruka mbi zibonekeza ku magara yabo na cyane cyane ku bana harimo no kwasiga ubuzima
hari abana bakunze gufatwa n'ubuyoka cyane rwose icyo kugira ko uyu mwana uyu ari mu myaka 9 uwo ni umwana w'imyaka 9 umwana afite ubuzima bwiza mu myaka 7 ingana gutse babuze ibyo bajye bagira ijumbo n'ibiharage bagira umuceri n'ibiharage mugabo kugira ngo afure wacu kubera ubuyoka ugenda kwa muganga uyu munsi agacanwa y'amazi n'umundi w'umuhaye imiti nuko bwa ya miti bamuhaye ni mfabusa ntanwa kushobora gatapfuye umuntu
kubera iki
urwakunda gutwara abantu imvura iguye uruzura nk'umwana gatwarirwa hariya cyane ugatwarirwa ngaha uruzi bagashobarukamye umwana bazashobora mutore ejo hepfo hariya nko kumavane kangahe
amazi meza mu ibombo ari kuri ferme landa iri ku birometero 5 byaha abanyagihugu baba harababibonyemwe akaryo babikora mu rudandazwa abatwara amabido ku makinga gucyo abatashoboye kuyashikira bakayagura amafaranga Ibido imwe y'amaritiro 20 igugwa amafaranga 200 ariko muri abo bayagura abatari bake bavuga ko babeshejweho no gucingera yo ku munsi iyo nayo ikabita bashoboza kwamabarosa amafaranga yo kuyagura
amahera aragoye cyane nk'ubu unyusanga umuntu w'umugabo itashaye ngaho onyimetero 5 ku 20 ahabwa 1500 nani rasikwirimo ace bamahera makia cyane ni hamwe abana bajyama ubakubita inkoni
ku munsi mukoresha amabida ngahe mufasa muri ko murakora ibikorwa byo munsi
ntaje nkoresha amabida 2 ku munsi kubera mfite abana bato bato baza barayo nabongera abantu urumva namba 8 amajana yo kugira umuntu yaronye ni nuso yaho
Mu ntwaro bavuga ko ibikorwa byo kwegereza amazi meza abanyagihugu biza byaratanguye mu kwimba umugende uva muri komine Musigati w'intara ya Bubanza ugashika no muri zone mitakataka ariko urongoye zone mitakataka Jacques Nikwitegeka avuga ko muri kino gihe ibyo bikorwa byahagaze ku bukene bw'imiringoti
tumaze iminsi rero twari twarinze umugende w'amazi umugende witwa buzige gatura mitataka amazi rero harabaye ingorane minsi twari ko turimba amatiyarake rero tumaze bitwa turasaba turavize umuhango wo kubaza turondera n'imati yenda ka twira dukwize amazi akwire
ariko rero ibi ntibitanga icizere ku banyagihugu kuko atari rya mbere bashigwa mu muhango
kugeza ndakuje imyaka 55 ndakuze kuva kera tuvuze induru kuri bagaza kuri buyoya kuza nani ubusi tuvuze induru ku mazi byose no kugira ngo ubikeneye amazi uyu munsi ngo cyo ni ukuvuga no mu minsi y'amatora hari abashingwa amateka ati jewe ndikana kandi ndiyemeje nzobaha amazi ijana ku ijana ni inshuro zingahe ndi kugiye gukwiza imyaka 15 byose amazi tutayaro farumiwe ku by'amazi spi ni kugumaza nyine twimwira kanara nta kundi mugabo umutekano ni wose kwifitiye umutekano gusa nta kindi ivy'amazi
Abajejwe gukwiragiza amazi meza mu ntara ya Bubanza bavuga ko muri rusangi intara yose ifite ubukene bw'amazi meza ariko komine Bubanza ikaza imbere mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse arakenuye urugaruka ruri muri kaminuza mu Burundi ruribaza iki ku byerekeye gukoresha imbuga ngurukana rurumenyi uruhande rumwe rusanga kuzikoresha bibateza imbere ariko hakaba n'uruhandi ruhande bavuga ko gukoresha nabi imbuga ngurukana bumenyi bishobora guti turi mico y'ikirundi no gukwiza ibihuha ni inkuru turazumenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika mu ntara ya Gitega Fidel d'Antoine Nsabimana
Nkuko bivugwa n'abo banyeshuri batandukanye muri za kaminuza zo mu Burundi imbuga ngurukana bumenyi hari zigisha ibifite akamaro n'izitanga ibitagira ikimazi Eliane Zigimana ni umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi
ubuhinga ngurukana bumenyi umuntu arashobora kubukoresha neza mu gukuramwo ubwo bumenyi bumufasha kubandanya atera imbere mu by'ubumenyi no gukuramwo n'utororero tw'abandi ivyo kuvyo bariko barakora ahantu hari yawe niko birateza imbere aho babaye urundi ruhande naho umuntu arashobora kubukoresha cyane ugasanga hariho kubera uko yabukoresheje yishe ikibano cyiwe cyane n'abandi baza kumusoma
Olen Marie Colombe wo muri kaminuza yitiriwe umuco wabona ko abana bakiri bato bakwiye gukurikiranirwa hagufi mu ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi
jewe nibaza yuko nko kubana bakiri batoyi bo barinda gukoresha izo mbunga ngurukana bumenyi kubera ntibaba bazi icyo batora ntibaba bazi icyo basangaho bozi barabarabira kugira bazi barabereka ati iki nico giye kurabwa ico nico kidakwiye kurabwa
niyongere Planet wo muri kaminuza y'u Burundi abona ko bitoroshe kuguma ku mico y'ikirundi kwerwa ubuhinga akenshi ubuza ari mvamakungu
imbuga ngurukana bumenyi ntiziraba imyaka y'umuntu agiye ku rubuga nk'ubuye ko byavuye hanze turavuga imico y'abantu b'abazungu y'abantu b'abahindi n'abarabu nti iratandukanye cyane n'iyo nga muri Afrika rero mu gihe bitandukanye umwana w'umuzungu akurazi yuko na sexualité indero wowe ukunta byumva sibi twe twarezwemo ngaha mu Burundi rero wewe ari nka hariya arashaka kurongeka nk'ifoto z'ibitera soni kubera ko kubuhinga ngurukana bumenyi umuntu abija ko bitarinda kumubaza ngo imyaka cyangwa ugasanga umwana w'imyaka 13 14 afite telefone aca bija ko ugasanga ariko arabona ibintu atategerezwa kuhita abona
kubijyanye nibi wabica ku mbuga ngurukana bumenyi Eliane yongera muri kaminuza y'u Burundi agira ati
hariho zitanga inkuru zitarizo ibihuha ugasanga nk'ubu ugiye ku buhinga ngurukana bumenyi utazi neza icyo urondera cy'ukuri gishobora gufasha ubaye umuntu ugendera mu bihuha cya bihuha nabyo ubona yuko ukwaruka kenshi rimwe na rimwe dukunda gutwarira hejuru cyifata bya bihuha nawe ukabikwiragiza ubaye ugasanga biriko birahindura imico n'imigenzo n'imikorere yaho uri
Eliane yongere abandanya amenyesha ko uruhare rw'ababyeyi ari ntangere mu ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi rwaruka
uruhare rero bafise ni ntangere mu kubahimiriza kuja ku rubuga ngurukana bumenyi bafise icyo bagiye kurondera ko hanyuma mu kubahimiriza kandi n'imbuga zibereye bashobora kuraba ko iziriko izo bashobora gukura ko bumenyi izo bashobora gukura ko ibibafasha mu buzima bwabo
umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi agereranya imbuga ngurukana bumenyi n'ikiyaga
urubuga ngurukana bumenyi ni nk'ikiyaga mu kiyaga hari ifi ziryoshe kurya harimo kandi n'ibimeze rero bogenda batagiye kwiyaga muri ibyo bimeze mugabo kandi bagiye kuronderayo ikibasha igishobora kubafasha rero guhara kw'ababyeyi ni runiniya mu kubandanya babogora
Tuikeze Olen Marie Colombe wo muri kaminuza yitiriwe umuco abona ko imbuga ngurukana bumenyi zisamaza bigatuma indero y'ikirundi iteshwa gaciro
kuri internet ntitwiga kubana neza n'abandi kuri internet ntidushobora guhurira hamwe ngo twicare tuyage ibibazo by'ubuzima kuba turi hafi na hafi gutemberera abagenzi kwicara tukayaga ikiganiro hagati y'abantu nico kibuze kuko kuri internet umuntu wese abari mu vyiwe yabo umuvyeyi yagiye kuri internet aribagira ma devoir hategere zwa envers wenyene na envers la société abana internet ntiyategezwa kuba ari kintu umuntu aja kurondera ko ubumenyi kintu nyene gikenewe ariko umwanya munini umuvyeyi yategezwa kumarana n'abana abigisha yandero itari kuri internet yandero ya kera ukuntu abantu bari bwifate ukuntu umuntu yobana n'abandi ukuntu yitanga gafasha abandi gusumba gusanga umwanya wose umara kuri internet uri muri turiya
ubwo gwaruka ruka uri kura abakurikirana inyigisho zijyanye no gukoresha imbuga ngurukana bumenyi mu buryo ngirakamaro mu ishuri ryisumbuye rya SOS Bujumbura. Icyo gikorwa gifatanye no kwigisha ugwaruka kumenya kwitegurira imigambi y'iterambere, kikaba cyateguwe n'ishyirahamwe Yaga kizomara indwi zibiri. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri iyo migambi rero y'iterambere harimo n'abakenyezi bakora amashyirahamwe ntibariko bariyungunganye nubwo bitari mu migambi imwe. Babo bakenyezi bo mu ntara ya Rumonge, commune Rumonge nyene, biyungunganya mu kubaka amazu ariko ngo ntibabonwa neza. None mbega ivyo bishobora gusubiza inyuma uwo mwuga wabo? Turavyumva mu nkuru tubaze mugenzi wacu mu ntara ya muri commune Rumonge, Chris Munezero.
Aba bakenyezi bahisemo kurondera ubuzima babicishije mu mwuga wo kubaka, basa nabo bahuse gukora akazi imigenzo y'ikirundi ibihaniza. Ariko kugabo mu buzima n'igihe igihugu kigezemwo, nta gutinya gukora akazi kabatungira imiryango. Nyabenda Pascasia numwe muri abo bakenyezi bubaka.
Yo, uwo mwuga ahubwo nasanze ukomeye cyane rwose. Ubwa mbere ho n'umwuga uzana amahera. Ayo mahera rero azotuma nikenura mu muryango. Igihugu kirashobora kuvuga kiti turakeneye ahantu bubaka ishure kanaka, ibitaro kanaka. Abakenyezi titi yo, murazi ko abakenyezi dushoboye. Nimuduha ako kazi tugakore. Ayo mafaranga azobaduha tuzayatwara muhira tuyikenuremwo, tuzana karasiyo, tuyambike twambike amafasha bacu n'ibibondo byacu, dusomeshe abana bacu. Na twebwe kandi murazi ko turabakenyezi turakeneye utuvuta. Erega n'abakenyezi baranyoterwa, twihe na gacupa. Murabona ko bukeye mu kucenda abana bacakeneye ibikoresho. Nk'abantu bamwe bamwe bafite abagabo abashinga nabi bigaba, tushya twiguramo amakaye kuko tuzobatwa amazi gufata ibipatana ahantu byo kubaka amazu.
Muri iki gihe cici abo bakenyezi ntibicara, bararondera ababaha akazi kugira buhoro buhoro abakeneye kubaka babamenyere.
Uramana ko ikirigeze uhariko abariko baraturondera ati ngo munyubake uduturu, munyubake agakoni. Aho urumva twe turonse udufaranga dukeye dutware muhira ko tumwe tuzodushira mu ishira hamwe bimwe bimwe abanatwe bari badu nize ka abashinga ntahe
nkubwo twebwe tugeze kure kandi abari ko badutwenga bavuga ati yo nimudushiremo natwe bwe basha. Ubu urumva twamaze kumenya ingene dutondekiwe duhagarika ibuye tutashobora kuzikora twazikorera.
Mu karere k'ubumanuko bw'u Burundi umwuga wo kubaka inzu kuva na kera wamye wiharijwe n'abagabo. Kubona abo bakenyezi barawubahuse ntibibonwa neza na bose. Aho ni nka tuyikeze asanzwe aba mu ntara kama ya Buragane.
Nto ndabona umuntu w'umwigeme cyangwa umumama ariko arubaka inzu. Nge ndi nk'umwana w'umukobwa umubyeyi wanjye ntiyari gushaka kunyemerera ko noja inturira hejuru ku nzu ngo nubake. Kandi nkagiye nibaza umuntu w'umukenyezi ari hejuru ku nzu, umuntu w'umupapa nawe ari hasi, ntibibonekana neza. Ingorane yo haba wo usanga wamwigema ari hejuru ku nzu, nubivuga ati nk'uguhena mu bisanzwe kandi usanga aheneye wa muntu ari hasi kuko umugabo kaba yambaye ipantaro.
Abandi na cyane cyane ababa mu bisagara babona ko atantambamye ko umukenyezi yokora umwuga wo kubaka ariko ahinduye inyambaro.
Bo mu mico ya kera ivyo nibaza ko bitariho, mugabo ubu turabona abakenyezi babubatsi bariho bagahaja kubikora kubaka
inzu yubatswe n'umukenyezi w'inyinjiye.
Aha none ifa kuba ari inzu gusa nta bindi.
Rero mu gihe wewe wararose iyo mpano ukabyigira, ushobora guca witunganya hepfo ukambara nk'ipantaro ukashibona kujya ahurira ukubaka.
Leonce Ntakirutimana ni umumenyeshamakuru yitaho imico n'imigenzo, akaba kandi umuyobozi w'insamizi Aigle Sport isamirana mu bumanuko bw'u Burundi. Kubwiwe kubona umukenyezi yubaka ntibisanzwe kuri bamwe bamwe, bikaba biva ku ndero abarundi bareresha abana.
Umukenyezi kurira ku gikwa cy'inzu hajya dahambya kugira agende yubake ibyo ntibibaho. Hanyuma kandi turaza ko muri kahise nta mukenyezi yurira ku rusenge. Ibyo rero bijanye kumbure novuga nti inyambaro. Umukenyezi kurira ku rusenge yambaye ikivutano na ucubona ingene bica bigenda.
Baba batinya ko kimutega kikamutura hasi.
Oya, iyo mbuho ntiriho. Baba batinya yuko muri ijya nyambaro umukenyezi aba yambaye ariko anamanura imvoka havamo yuko ibihimba byiwe byibanga abantu bari munsi bashobora kubibona.
Uyu mumenyesha makuru akabona yuko hariho gutinya ingeso mbi nk'izo gufata ku nguvu no kutubaha umukenyezi. Arongera akavuga ko hakwiye inyigisho zofasha abanyagihugu gukuraho imiziririzo ibuza umukenyezi gukora uyu mwuga wo kubaka.
Hariho abagabo bamwe bamwe gushikisa bugira bati ijya nzu yubatswe n'umugore ejo hirya y'ejo izosenyuka kubera iki? Kubera tu ako gakengere nta kintu umugore yokora ngo kirabe ivyo rero nibijya bindi biri mu mitwe no mu mitima wacu yuko umupasoni atakintu ashobora gukora kirabe
semashira hamwe menshi ari karubahura abakenyezi baho mu karere k'umanuko mu bijukire imirimo nkiyo ari kibazanira agafaranga gafadika aba bakenyezi yo ku mutumba wa Mutambara bakaba bafatwa nk'imboneza ubandi Krisi Munezero mu manuko bw'u Burundi ku bw'ijwi rya Amerika
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040 9,470 10,070 13,630 Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mu gihe ibikorwa byo kwiyamamariza imyanya na nshinga mateka y'u Rwanda bibandanya hari abanyagihugu binubira ko bahatirwa kuja muri ibyo bikorwa bagasaba ko hoza haragenda ushaka udashaka nawe akibandanira izindi mirimo yiwe ya misi yose muri komisiyo y'amatora ibaramagana abahatira abaturage kubijamo ni inkuru tubazumenyesha amakuru y'u Amerika mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana
Wakoraga muhari wa muryango w'imbere.
Namwe bafungiye.
Ni natwe badufungiye.
Nibyo babwiye ngo.
Natwe batubwiye ko nyine kwako tutagiye ngo kwamamaza bagomba kudufungira.
Babasabaga kwamamaza.
Kwamamaza ishaka rya FPL.
Ni umwe mu bagore bakora umwuga wo kuboha imisatsi cyangwa gusuka bakorera hitwa Nyakabungo mu kagari ka Bugoyi umurenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. We na bagenzi be bavuga ko ubuyobozi bw'akagari ka Bugoyi bwabafungiye gukora kubera izi mpamvu bagarukaho
ntabwo twese turi muri FPL ariko kwako ari itegeko ryari ririho bamwe barakoze abandi bajyayo kuko ryari itegeko yaje arabitubwira yaraje aravuga ati mufunge mugende mujye kwamamaza niko twabigenje bamwe barahagurutse baragenda bajya kwamamaza abandi basigara bari gukwatangwa nuko avuze none ngo aratwirukanye burundu Nyakabungo cyo kibazo dufite uko mugomba kuturenganura mukatuvugira
cyo kwamamaza nibwo batugiye ko tutari bukore noneho ejo je gukora gitifuranga ko dukora n'uyu munsi adufungiye ngo nagadushaka mu Nyakabungo
ibi kandi binashimangirwa n'umwe mu bacururiza hafi aho uvuga ko hari nabandi bakorera ha Nyakabungo bahatiwe kujya mu bikorwa byo kwamamaza
Mujyange mpamve funze gitifwa kagari yaraje abasaba kujya kwamamaza amasaba babwiye hageze asanga baracyakora arabafungira arababwira ngo bagende bazagaruka ruko baburenganze yabwiye ngo bagende bashinga amasaro mu rugo wabo ngo kuko bamusuzuguye
usanzwe se abantu bajya kwamamaza babisabwe cyangwa bihatiye
yaraje arabisaba n'izi modoka zangazigisha imodoka zo zagiye kuko arabwiye ngo ni hatagira imodoka ijyayo ntabwo igaruka gukorera mu iki kibuga cy'umwaka kagari nuko imodoka zo zagiye yorera uko batagiye nyine yahise arabafungira.
Uzungu nazo zagiye atari ubushake bwabo nuko bari bababwiye ko nibatagiye batazongera gukorera hanga.
Hari zasanze ziri no gukora ubwo zijyana ku gahato zibwira ko nize nazigaruka kazisanga amata azagaruka gukorera hano bazajya kuri ahandi bakorera.
Umunyamabanga nshingwa bikorwa akagari ka Bugoyi Eric Rudasingwa yabwiye ijwi rya Amerika ko yabafungiye koko ariko ko hari izindi impamvu nyinshi zirimo isuku nk'aho bakorera ariyo byatumye bafungira ariko ko ntaho bihuriye no kuba bataragiye kwamamaza
RPF ni ishyaka rifite abanyamuryango benshi cyane niyo bariye batanaza n'ubundi ntibyabuza ishyaka ryacu kubona abanyamuryango babo baza kwiyamamaza ubundi nta nubwo batuye hano no muri iri jambo umuntu yakongeraho abanyamuryango tuzi baba mu kagari ka Bugoyi ntibarimo ni ukuvuga ngo rero kujya kumubwira ngo wowe uze kujya kwamamaza keretse abanyamuryango banjye ntabahari ibyo nakubwira cyo nta muntu n'umwe tujye tugenewe kumvira nta muntu n'umwe twahasiriye
Bwana Rudasingwa avuga ko ahubwo hari abisabira kuzakora karasisi mu gihe FPR nkotagira bikorwa byo kwamamaza cyane cyane nk'abatwara ibinyabiziga cyangwa bigisha kubitwara
n'ubu turi kuvugana bajya bagira ngo barashaka gukora kugira bakora defile cyo tagikora urakinyi baba tuhe gahunda twipange turebe ko nibora ibyo tugomba gukora tutambuke mu nzira twamamaza umuryango wacu uwo munyamuryango urimo aranze utari umunyamuryango ntabwo aza n'ikimenyimenye reka mubwire haje mu modoka atatu kandi hano mu modoka arenga 25 ntayo twirukanamo ntayo twafungiye ayo atatu yaje ku bushake bwayo
komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko nta muturage n'umwe ukwiye guhatirwa kujya mu bikorwa byo kwamamaza uku niko bwana Charles Munyaneza umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi komisiyo yambwiye tuvugana ku murongo wa telefone
umuturage ajya mu bikorwa byo kwiyamamaza cyangwa kwamamaza ku bushake bwe ntawe ugomba kubimuhatira ibyo byo gufunga cyangwa gukora iki ntabwo byemewe ariko ntabwo nabihamya kuko ntabwo nzi parite ntabwo ariko biramutse ari byo ntabwo byaba ari byo keretse umuturage ari wo byikoreye niba ari abayoboke barapfuye bakaba barizinze ku bushake bwabo bakagenda kuko niba uri umuyoboke w'ishyaka cyangwa umukandida runaka akaba ikorwa cyo kwamamaza uwo muyoboke ku giti cye akabijyamo ibyo nta kibazo ariko nta muyobozi wemerewe kuza kubihabona ufunge cyangwa ukibuye mu gihe mu bikorwa byo kwiyamamaza
ntabwo ari abaturage benshi bemera kuvuga kuri ku ngingo nk'iyi ariko hari n'utundi duce dutandukanye rimwe na rimwe usanga amaduka n'amabutiki afunze mu gihe hari ibikorwa byo kwamamaza hari icyo bamwe bisabira
FPR ari kwiyamamaza nane niba arindi shyaka rindi naryo ryari riri kwiyamamaza gihe ryaratambukaga ntihagira abantu bafungira ariko nk'umuntu uri gukora atari kwamamaza wenda abo ari kwamamaza bamubangamire ngo bamufungishe cyaba mubuze gukora ibyo yakoraga
tuziko kwamamaza ari ubushake bw'umuntu ahashaka ko bamamara akaba ajya kwamamaza
Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi rya Amerika
Mbere yo gusozera ya nkuru yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu kambi ya Rusenda havugwa ikibazo c'amavuriro na mgenzi wacu Vedaste Ngabo
Impunzi z'abarundi zivuriza kuri poste de santé yo mu kambi yo mu Rusenda ndetse no ku kigondera buzima cyo mu Rusenda kiri mu sekteri ya Tanganyika karere ka Fizi zivuga yuko ubwinshi bw'abagwayi bagana ayo mavuriro butuma bavugwa nabi abandi nabo bagataba bativuje
kwivuza rero turi kwivuza nabi nta mico turi kuronka turi kugenda uraronka ipari imwe ukaronkana na mudakini imwe umwana akakurembera akatana amafaranga ufite kuza ku ifarmasi kuza kugura
iyo mugeze kuri poste de santé bigenda gute
baratwakira ariko ntibatwakire neza nk'uko impunzi nk'uko mu mategeko y'impunzi yarakwiye kwakira baratwakira ariko ntabwo tubibona neza ko iyo umugwayi yashyike baratubwira ngo aya masaha niyo dushyike mu masaha ya saa cyenda baratubwira ngo aha ngo havugwa ngo umuntu ngo arenze ngo ajya mu bitaro ngo ariko ngo we ngo utahe bakaguhereza agapande k'ipara hamwe mu ijoro ushaka no gupfira mu gitanda
ikibazo cyo kwivuza ngaha mu nkambi kiragoye cyane kuko se ku bitaro imiti ugiye kurondera cyangwa indwara urwaye se bakuvura ko kuvuga stadio icyo duhora duhara ko ku bitaro bya DS nta miti bahora bazana baduhengereza kuduheza parasamo bavuga ko batuzaniye imiti kandi ata miti ihari hari ibyo tuhora twibaza ko imiti bayizanye bahora bahita bayigurisha ku mafarumasi kuko iyo tugiye kuyirondera tuyirondera ku mafarumasi tukayironkayo
Emmanuel Ntirampeba ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda nawe yemeza yuko izi mpunzi zugarijwe n'ikibazo cyo kutagira ivuriro rinini ugereranyije n'umubare w'abagwayi ryakira
dukuri iyo tugiye kwivuza usanga abantu ari benshi ari nacyo gishobora gutuma ku magahunda y'ivuriro baba bafise yuko babwiriza saa kumi ko babugaye inyuma hakaba bya bindi biyita abantu bihutirwa ariko haragera ayo masaha abantu bakiri benshi abaganga bagatangira kubatuka bakabwira ngo subira inyuma gira gute ibintu nk'ibyo bigatuma abantu bataronka imiti byanashoboka noneho kuvuga abantu ari benshi imiti nimba ishize mu miti mikeya abaganga bagaca bazaravuga ngo imiti yarahetse ugasanga ari nabwo usanga n'ubusuma bwahavuye bujamo umuganga umwe akatwara umuti undi agatwara umuti imiti ikatuburana kuko byinshi abantu bavayo batavuwe bakavuga ati bahawe parasitamol imwe cyangwa zibiri kubera imiti isanzwe ari mikeya abantu ari benshi
kugira ngo izi mpunzi zishobore guhabwa serivisi nziza y'ubuvuzi umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri inkambi asaba ishyirahamwe rya SR ko ryafungura andi mavuriro muri inkambi
ikibazo cy'ibitaro ni ukuvuga yuko dufite impunzi nyinshi ngaha muri kambi izo mpunzi urahabye by'ukuri ku ivuriro dufite ntishobora kubavura ngo babishobore turabona ko n'iryo ngaha hepfo urabye n'igiti gica batwakiriye uko kingana n'icyo duvize mu ikambi uca usanga ko igiti gihari kinini cyane gishobora kubakira abantu turavuga duti byiza bo twongera uburyo amazu n'ibikoresho kugira ngo noneho ibivuriro rikomere rishobora kwakira igiti giri cyaba abantu bose hafi 250 bivurirwa ku ivuriro nka ririya gisanzwe ryakira nk'abantu 500
umuyobozi uhagarariye ivuriro ryo mu Rusenda yite Prosper Omba avuga ko ku munsi hari igihe bakira abagwayi barenga ijana kandi bose bakabavura neza naho iby'imiti mike izi mpunzi zivuga yuko zihabwa ahamya yuko ari ibinyoma usibye yuko ari imiti ishira mu bubiko bagategereza guhabwa indi miti n'ishyirahamwe rya DES. Icyo gihe nicyo gihe basaba impunzi kujya gushakira imiti kuri za farumasi. Ku bijyanye no kubaka izindi nyubako z'ubuvuzi muri inkambi, umuyobozi uhagarariye ASR muri Baraka Bwana Spiria Cyonyo avuga ko ubwo umuyobozi wa ASR ku rwego rw'isi Filippo Grandi yari mu rugendo mu nkambi y'umurongo mu kwezi kwa kane, yasabye ko inyubako z'ubuvuzi, amasoko ndetse n'amashuri baza babyubaka hanze y'inkambi kugira ngo bifashe n'abaturage b'abakongomani bakiriza impunzi. Mwamenya yuko atari muri inkambi yonyine yo mu Rusenda hagenda havuka ikibazo cy'ubuvuzi, ahubwo no mu nkambi y'umurongo nabo bafite ikibazo cyo guhabwa imiti idahagije ndetse no kuba muri inkambi ari nta vuriro ribamo. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda w'Umunara Kivu Majyepfo.
Akoze Vedaste Ngabo no kuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cabashikiriye ku bwa Macbile ya Beru hafatikanije na Nadron mu bwinga bw'ivyuma na Jediane Dinaze twari kumwe kuri nyiko. Tuifurize kuranigwa mubanyu no muvyanyu no kubandanya muryohegwa n'intonde zitandukanye z'Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.